Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteza amatwi mwiriwe neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Louise Bigirimana. Mwiriwe neza bakunzi bi radio ijwi ya Amerika.
Mwibaze mu gihugu cyitwa yuko cyisunga intwaro rusange amaradio akugagwa ibinyamakuru bikugagwa none kibugagwa kubera ngo umuntu yavuze ibitanezera umutegetsi kanaka. Uburundi ni umutegetsi kanaka.
Uyo ni Agaton Rwasa umukuru runani rw'abigenga Amizero igihe yari ibujumbura ariko ari yamamariza gutora oya mu matora guhinyanyura ibyiza shingiro atekanijwe ku igenekezo rya 17 ryo ku kwezi kwa gatanu.
OMS imenyesha ko mu gihe hatacogorwa Ebola murambarire ishobora kwinkumbi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Nayo Pakistan kimenyesha ko cihoye ku ngingo ya Leta Zunze za Amerika yo kubuza abadiplomate bacu kwiyunguruza ingendo aha muri Leta Zunze za Amerika. Irani nacho kiri mu muvuduko wa kidiplomasiya kugira kirabe ko amasezerano ya nukleyere atogenda akagirira.
Ibiganiro byacu tubitangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloiza.
Urakoze Federico. Turahera mu gihugu kibanyi cya Congo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje kuri uyu munsi wa gatanu ko ryiteguriye ibihe bibi cyane muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo inyuma yaho hongeye kugaragara ikiza cya Ebola muri icyo gihugu. OMS yatangaje ku munsi wa kane ko hagati y'amatariki ya kane z'ukwezi kwa kane n'itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu abantu 27 bamaze kugaragaza ibimenyetso bya Ebola barimo 17 bafuye mu karere ka Bikoro ni mu ntara ya Equateur. OMS ivuga ko babiri muri abo batowe umugera wa Ebola. Mushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Congo yasabye OMS gufasha gutunganya ibikorwa mvamakungu by'abanyamvamakungu murambarira hamwe n'amashyirahamwe ariko arafasha muri ico gikorwa. OMS ivuga ko ibaye inshuro y'icyenda kiza cha Ebola gitera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kuva ico kiza kigaragara ubwa mbere ku isi mu mwaka w'1976. Igihugu cha Irani kiri mu muvuduko w'ibikorwa bya kidiplomasiya kugira kirabe icyo cyokiza amasezerano ku bya nukleyere ni nyuma yaho Leta Zunze za Amerika ivavanuye nayo masezerano. Inyuma kandi hari ruhagarara guko hashobora kwaduka intambara muri ako karere inyuma yaho Israeli itereye ibisasu muri Siriya. Mushikiranganje wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif azotangura ku munsi wa gatandatu ejo ingendo za kidiplomasiya zizomushikana i Pekin i Moscow hamwe n'i Brussels mu Bubiligi kuganira kuri ayo masezerano ya nukleyere ashigikiwe n'ibindi bihugu arivyo Ubufaransa, Uburusiya, Ubushinwa, Ubwongereza hamwe n'Ubudage. Igihugu cha Iran gisa nuko kigomba kwirinda intambara na Israeli. Igihugu canezerejwe nuko Leta Zunze za Amerika kivavanuye nayo masezerano. Iran igishigikiye Leta ya Siriya mu ntambara yo kurwanya batavuga rumwe na Leta hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu. Israeli ivuga ko itazoreka Iran ikoresha ubutaka bwa Siriya kugira ngo iterwe. Igihugu cha Pakistan kuri wa gatanu cyafatiye ingingo yo kubuza abadiplomate ba Leta Zunze za Amerika kugira ingendo mu gihugu no gusubira ku byo cyahaye Amerika. Iyo ngingo ije nko kwihora yafashwe na Leta Zunze za Amerika ibuza abadiplomate kwiyunguruza hagati muri Amerika ku birometero birenga 40 bava ku biro bya ambasade i Washington batabiherewe uruhushya. Urwandiko rw'umushikiranganji w'imigenderanire yarungikiye ibiro bya ambasade ya Amerika i Islamabad rwavuga ko ari ingingo yo kwihora. Urwo rwete ruremeza kandi ko Pakistani yamenyeshejwe iyo ngingo yafatiwe abadiplomati b'ico gihugu muri Leta Zunze za Amerika yatanguye gushyirwa mu ngiro kuri uyu munsi wa gatanu itariki cumi n'imwe z'uku kwezi kwa gatanu nyene. Jalil Abbas Gilani yahoze ari ambasaderi wa Pakistan i Washington yatangaje ko izo ngingo ari kimenyetso cy'uko imigenderanire hagati ya Pakistan na Leta Zunze za Amerika yatitutse, agasaba ko ibyo bihugu biganira. Umushikiranganji wa mbere mushashi wa Malaysia nawe avuga ko yiteguye gukora ibyiza mu byo yemereye abanyagihugu mu bihe byo kwiyamamaza. Avuga kwa giye kugirira ikigongwe umunye politika atavuga rumwe na Leta, Anwar Ibrahim. Mushikiranganji wa mbere wa Malaysia Mahathir Mohamad yavuze ko Anwar agiye kurekurwa vuba niyababarirwa. Uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi ari mwibohero yagirizwa kurya ibiturire ibyaha wenyine navuga ko bishingiye kuri politike. Anwar yabaye icegera cy'umushikiranganji wa mbere wa munyuma aba uwikigega cya Leta ya Mahathir aza gukurwa mu mwaka w'1999.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro vya radiyo yacu tubibashikiriza imisi yose ku iradiyo inshuti ya bose FM 88 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 muri Kigali FM n'ikira kora murabizi, ariko mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Makuru avugwa mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini. Abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi batandatu nibo baguye mu ntambara hagati imirwi irwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara hamwe na Forena ikorera muri groupement ya Kigoma mu gacimbiri k'abafurera mu ntara ya Uvira aho ni muri Republika iharanira demokrasi ya Congo ku munsi wa gatatu itariki 9 y'uku kwezi kwa gatanu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari muri Congo.
Amakuru dukesha bamwe mu bayobozi bakorera muri grupe ya Kigoma Cheferi y'abapfurero mu karere ka Uvira avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu buca ari kuwa kane inyeshamba z'abarundi zikorera yitwa ku Kijyama zibarizwa mu mutwe wa Forebu zagabweho igitero n'izindi nyeshamba z'abarundi zibarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Umutwe w'inyeshamba ukorera mu Gifuni aho ni mu birometero bigera kuri 12 uvuye ku Kijyama ahakorera inyeshamba za Forebu. Muri ico gitero Red Tabara yatakajemo inyeshamba zine ikomerekesha izindi zibiri mu gihe Forebu yatakaje inyeshamba zibiri ikomerekesha indi nyeshamba imwe. Uyu mushefu utashatse ko amazina ye ajya agaragara yabwiye Ijwi rya Amerika ko inyeshamba zibarizwa muri Red Tabara zo mu Gifuni ku mugoroba wo kuri uyu wa kane zongeye kugaba igitero ku nyeshamba za Forebu aho zazivanye mu birindiro byazo biri ku Kijyama.
Kuwa gatatu bwakeye nyine abantu barabatewe hafi y'abantu bashika kuri batandatu hanyuma barahunga hagiye kuba ejo kuwa kane mu masaha 8 barongera babandi bo mwishinda n'abahariya kuri mugabo basabutera tukiri barimo ku Kijyama bararwana ariko barusha imbaraga kuko igice kimwe cya ku Kijyama cyari cyaremye ku isoko yahanze yitwa mu Buzuke mu kane hari hasigaye abantu bake bashika nko kuri 27 abari bo barwana urwo ruganda barafatamo abakomanda babo babiri na mayisikopi babiri kandi nyine muri bariya bateye nabo barabakomeretsa hanyuma abakijyama barahunga bo batigutse mu misozi ya Moye Plateau niho bari bamanutse bavuye ku misozi miremire bamanuka muri Moye Plateau ahantu hitwa Nizamashuba na Murenge.
Ayo makuru y'imigwano hagati y'inyeshamba z'abarundi ziba mu misozi ya Uvira yemezwa n'inzego zishinzwe umutekano muri Uvira aho zivuga yuko umutwe wa Red Tabara wagwanye na Forebu. Nubwo icyishye nyuma y'imigwano kitaramenyekana sibwo bwa mbere inyeshamba z'abarundi zibarizwa mu karere ka Uvira zigwana, ahubwo umwaka ushize mu kwezi kwa 12 umutwe wa Red Tabara wari wongeye kugwana na Forebu aho muri iyo migwano yahitanye umwe mu basirikare bakomeye ba Forebu waruzwe ku izina rya Ruguye Abdul. Muri aka karere ka Uvira muri grupe ya Kigoma Cheferi y'abapfurero habarizwa imitwe y'inyeshamba z'abarundi itatu ariyo FNL, Forebu ndetse na Red Tabara. Ndetse ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara y'Amajyepfo.
Urakoze Vidaste reka dukwitire mu Rwanda aho leta y'u Rwanda yemeza ko kubera ikibazo cy'uburyo udakwiye bikigoranye kurandurana n'imizi buno nyene ikibazo cibiza bibandanya gutwara ubuzima bw'abatari bake hamwe no konona ibitari bike mu kiganiro mushikanganje wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente yagiranye na menyeshamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu yatangaje ko leta y'u Rwanda izobandanya gutorera inyishu ico kibazo buhoro buhoro. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu agaragaza ingamba za leta y'u Rwanda ifite ku kibazo cy'ibiza byakomeje kuyogoza igihugu cyose, Minisitiri w'Intebe bwa Edouard Ngirente yatangaje ko ahanini ibi biza byatewe n'imvura idasanzwe yari yitezwe. Aravuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ku bufatanye n'abaturage ikiriho ari ukureba uko abaturage batuye mu manegeka bahimuka bafite ubushobozi bakiyimura abakene leta ikabafasha. Imibare ya nyayo y'abashobora kwimuka mu manegeka kugezana n'ubu ntiramenyekana, kandi umukuru wa guverinoma aravuga ko ari ibintu bizagenda bikorwa buhoro buhoro kubera ikibazo cy'amikoro adahagije ya leta.
Mu mafaranga tugira ya national budget aba harimo amafaranga ashinzwe gutuza abantu, ariko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu nabwo turanabura ntabwo ari bunini. Niba twari tubishoboye twafasha abantu hose tukabimura mu gihe gito bagatura heza, ariko nanone ku bushobozi bwacu uko bungana tugenda buri mwaka tujye mubare twimura. Ubundi umubare twari dufite ibiza byajungu bitari byagaragara nkora bwe byazanye umuvuduko udasanzwe, twari dufite umubare w'abaturage imiryango igera ku 40 yari teranyijwe kwimugwa muri iki gihe cya vuba. Ibyo twari twarabishakiye ubushobozi tugira ngo batubanze tubakuremo n'abantu bajye tubimara mu ntege buhoro buhoro. Ariko aho ibiza biziye birumvikana ko imibare yiyongereye kubera kuko hari abandi hari n'ahandi tutakekaga kubera imvura yarenze urugero, hahise abamanegeka yihutirwa gukemurirwa ikibazo yenda twese tuzi ko tuzabikemura mu myaka nk'ibiri iri imbere. Ariko icyo nabiza ni uko abanabo no kubyiza abanyarwanda bose uko guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda yo gutuza abantu bose neza, gusa ntibikorwa umunsi umwe tuzabikoraho buhoro.
Ku baturage bakinangira banga kwimuka kubera ikibazo cy'imyumvire, umukuru wa guverinoma yashimangiye ko nta na rimwe leta izihanganira ko hari umuturage wabura ubuzima bwe kubera ibiza.
Twebwe buri buzima bw'umuntu tubuha agaciro, ntabwo tukumva neza nka guverinoma ko hari umuntu n'umwe wakabaye azira ibiza, yaba umwana, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba urubyiruko. Twumva ko abanyarwanda twe twamujye kubaho twirinda ibiza. Niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ngo mu bushobozi buke dufite bw'igihugu muri aya mafaranga tuzakomeza tugende tuyakoresha kugeza igihe tukemura ikibazo burundu.
Muri gahunda yo gukemura ikibazo mu buryo burambye, leta y'u Rwanda iravuga ko yatangije kubaka imidugudu y'ikitegereza ahantu hatari mu manegeka, gahunda izakomeza.
Uburyo rero burambye muzi ko hari gahunda yo gutuzana mu mudugudu muzi yari isanzweho ariko na IDP models murazizi, uburi karere turimo kugenda tuzubakamo ndetse tukagerageza kubaka inzu zizamara igihe zirambye dutuzamo abantu. Uko nabivuga nanone nuko ubushobozi bw'u Rwanda butaruni cyane kuko twazikorera umunsi umwe, ariko tugenda tuzikora kandi muri buri karere zirimo. Uganda rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga, kandi nkaba nababwira ko buri ngengo y'imari ya buri mwaka hari amafaranga duteganya yo gukora icyo gikorwa. Icyo nicyo nababwira muri gahunda irambye.
Ubusanzwe umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali uza mu myanya y'imbere mu mijyi isukuye kandi itekanye. Ku rundi ruhande ariko iyo bigeze kubiza, ubuzima bwa bamwe busa n'ubuhagaze kubera ikibaya cya Nyabarongo. Mu 2016 nabwo ibyihu biza byasaga n'ibyahagaritse ubuzima bw'abatari bake, ikiraro cya Nyabarongo cyarafunzwe kubera ibiza ku buryo hari n'abamaze iminsi barara muri gare ya Nyabugogo. Icyo gihe ubutegetsi bwizezaga ko bugiye gukemura ikibazo mu maguru mashya na magingwa ya igisubizo kuri iki kibazo kiracyari mu nyigo, ariko bikomeza guca amarenga ko cyaba gishingiye ku mikoro make.
Icyo rero ni igikorwa gisaba amafaranga menshi, ariko noneho ntabwo ari amafaranga gusa, kinasaba inyigo ihagije. Icyo tudashaka nka leta ni ukuba twakora ikintu twihuse cyane kigapfa mu kwezi gukurikiyeho. Turashaka ikintu kirambye kuko Nyabarongo izahoro nyine nk'uko bivuze, gituma dutunga igishanga tukarwanya isuri tukatuzinga ibyo bintu birarambye mu gihe kizamara igihe kinini cyane. Icyo gishanga rero cya Nyabarongo kirimo gukorwaho inyigo igeze kure, ndetse n'umushinga uzana amafaranga menshi cyane urateganyijwe, twizera ko watangira n'umwaka utaha. Gusa nyine umushinga nk'uwo niyo utangiye gukorwa igihe kinini, ariko twizera ko bitarenze imyaka ibiri icyo gishanga cya Nyabarongo kidakemuriwe ikibazo.
Kugeza ubu imibare ya Minisiteri yita ku biza mu Rwanda iragaragaza ko kuva iyi imvura idasanzwe yatangira kugwa imaze guhitana abantu basaga 200 mu gihugu hose n'amazu abarirwa mu 10,000. Leta y'u Rwanda iravuga ko mu butabazi bw'ibanze kuri ibi biza bumaze kugendaho miliyoni zisaga 300 z'amafaranga. Hagati aho mu itangazo ryagenewe abanyamakuru dukesha ibiro bya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali Kigali mu Rwanda riravuga ko bwana Peter Vrooman ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kigali mu Rwanda yatangaje ko igihugu cye cyateye inkunga Rwanda ingana n'ibihumbi 50 by'amadolari nuko uvuga asaga miliyoni 40 z'amafaranga muri gahunda yo guhangana n'ingaruka z'ibiza kubera imvura idasanzwe. Kugeza ubu ariko nanone haracyari ikibazo gikomeye gishingiye kwiteganya gihe ryamenyesha bya nyabyo umunsi ku wundi rubanda uko bagomba kwitwara. Akabagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Eric. Urunani rwa bigenga amizero y'abarundi yamamarije gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Indongozi z'urwo runani agatungurwa sana Evariste Ngayimpenda bavuze ko hamwe ego yotsinda vyo babigoye ku gihugu kigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri. Ikindi gituma bigisha gutora oya ngo nuko ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe risubiza Burundi mu bukoloni ngo kuko rikumira bamwe mu Barundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari I Bujumbura mu Burundi.
Ngo bamaze kugemeza ngo inzego zatowe muri 2015 ngo zizobandanye ikiringo cyazo gushika muri 2020 bahendande nta gihugu na kimwe naho mu Burundi twabaye akayobera bahinga nibishoboka yuko amabwirizwa shingiro abiri aberaho icyarimbe mu gihugu nibishoboka nukuvuga yuko ibi I mujye byo kwemezwa yo bibaye kudeta.
Iyo nimvo imwe muzindi nyinshi agatono rwasa arongo yabigenga amizero y'abarundi yariko asigurira abamuyoboka igituma abari muri rugo runani bahisemo kwigisha gutora oya mu matora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye ari muri komine Mukaza neza na neza muri quartier Kabondo. Agatono rwasa yahagaze kuyubahirizwa y'intwaro ya demokarasi na cyane cyane ko ibyanyanyuwe mu ibwirizwa shingiro byanyegejwe abarundi.
Uyu munsi rero nimba twoza mu ngendo yuko umuntu yiyitirira abandi ahaza ari umwe abandi tugwabiye ngo abarundi turahaze aho murumba yuko twohapa dushika ahantu habi cyane nicyo gituma dutora oya kugira ngo n'amasigarira ya demokarasi turabe yuko nayo atogenda mazima yongo mwibaze mu gihugu kitwa yuko kisunga intwaro rusangi amaradiyo akugagwa ibinyamakuru bikugagwa none byugagwa kubera ngo umuntu yavuze ibitanezera umutegetsi kanaka kubera umuntu yashikirije ishyumviro kumbure kirunyuranye n'icyo umugambwe kanaka none Burundi n'umugambwe Burundi n'umutegetsi kanaka.
Kindi yagarutse ko ni gukizura bikogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure yibukije kwico gikogwa ari cabajeje umutekano kuko babihembegwa n'amakori y'abarundi.
Na wa wundi yavuga ibugendana mu kwezi kwa 12 zo kwiyumvira ngo oya nyumurongo tukura ku itariki imwe y'ukwezi kwa 5 yari ikebuye abwira abarundi n'abarundi kazati muze mutori kiri ku mutima. Bisigura yuko rero wambonera kurewe. Urazwa kwijoro ngo genda gukizura sakazi kawe. Tora oyo ubikire wa mutambukanye wawe na wakubone mu rugo. Tora oyo ubikire wa mwana wakubone mu rugo. Tora oyo wa mwarimu we akazi kawe nako kwigisha sako gukizura abapolisi turabahembera icyo gikogwa.
Hawe jambo Evariste Ngayimpenda icegera curongoye urunana mizero y'abarundi yagarutse ku ngingo zimwe zahinyanyuwe abona ko zibangamiye gusangira ubutegetsi bufatiye ku vyavuye mu matora.
Iri bwirizwa shingiro rero hamwe mutorikanura rirarekura yuko uwo yoba atsinze amatora afise inusu y'amajwi guteranyije yoca agira leta abo bandi iyo migambwe yindi ifisa amajwi 49 n'ibice 9 akayibagira ukamengo sabarundi kandi arabarundi.
Iyindi nyingo anegura ni ikumira abavuye mu migambwe kuko bahabwa ikiringo cyo kugira basubire kuronka uburenganzira bwo kwitoza.
Harimo ingingo ivuga yuko waho ruri mu mugambwe kanaka ukawuvamwo kugira ngo ushobore gusubira kwitoza ubanza kumara umwaka. Waho ruri ndongozi y'umugambwe nk'uko turi ndongozi kugira ngo ushobore gusubira kugira uburenganzira bwo kwitoza ubanza kumara imyaka 2 ata uburenganzira ufise bw'ukwitoza niyo myaka ibiri ukayimara wabariye umunwa atakintu cha politiki urasubira kuvuga ivyo bintu birashoboka mu gihugu cikukiye
urunani amizero y'abarundi gwaje kwiyamamariza mu gisagara cha Bujumbura ruvuye gukora ico gikorwa mu ntara ya Bujumbura neza na neza muri komine ya Kabezi ni mu gihe kuri uyu wa gatandatu ruzo kwiyamamariza mu ntara ya Mwaro igikorwa cyo kwiyamamariza itogwa ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye kizorangira ku munsi wa mbere igenekerezo ya 14 ukwezi kwa gatanu 2018 mu gihe urunana mizero y'abarundi ruzorangiriza ico gikorwa mu ntara ya Gitega umugambo uri ku butegetsi Sende DFDD wo uzokirangiriza mu gisagara cha Bujumbura ibujumbura Remunzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze Remo muri Kenya naho kuri wa gatanu harungitswe ubwa mbere ikigenda juru cakozwe n'abahinga babigisha bafadikanije n'abanyeshure bo muri kaminuza ya Nairobi Kenya nico gihugu ca mbere muri karere ka Afrika y'ubuseruko EAC gikoze kikanarungika ikigenda juru mu kirere ni inkuru y'umumensha makuru ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya
10 9 8 7 6 5 4 3 2 Aho ari kuri kaminuza ya Nairobi gicitsa hindwi z'umuhingamo kuri uyu wa gatanu abahinga bakoriyo kaminuza bariko bafashanya ikibiriraho n'abari mu gihugu cy'Ubuyapani kurungika mu kirere kigenda juru cakozwe n'abigisha hamwe n'abanyeshure bo muri kaminuza ya Nairobi Professor Pitangao umukuru w'urwego rw'igihugu rurabi bijanye n'ukwigisha ubuhinga mu mashure ya Kenya aratubwira kigenda juru hanico kizokora
Umuhimu wa satellite hii tumeunda ni manufaa yake ni nyingi sana. Kwanza kazi yake ni
igikomeye kuri iki kigenda juru twakoze akamaro kacho ni kanini cyane icambere akazi kacho no kurabijanye n'isi no gutunganya amakarata ndonda bihugu ikindi naco tuzogikoresha rwose mu kugendereza no gucungera ingena amashamba yifashe n'ibikoko biyabamwo eka gucungera mu gihugu cyose n'ivyacu tumenye ingena ibintu byifashe nuko bigenda
tuwe ndio tunajua kitu kandi kinaendelea
Umwigeme nawe yiga mu gisata cy'ubuhinga muri kaminuza ya Nairobi asanga ariteka rikomeye ku gihugu ciwe Lucy Ruto
Nimefurahi sana kwa sababu
naryohewe cyane kuko ubuhinga buje mu gihe abanyeshure ba Kenya baje kwiga mu bindi bihugu bagaheba za kaminuza zacu ngaha nezerejwe nuko muri ivyo bihugu iyo bari babona ko natwebwe dushoboye kandi dushobora guhiganwa nabo mu bijanye n'ibigenda juru Uwo munezero nawo Faith Karanja umwigisha wo muri kaminuza ya Nairobi ari mu bafashije abanyeshure gukora ico bigenda juru afise
Kusema kweli hii ni furaha kubwa sana ukiangalia si nchi nyingi
mu byukuri ni umunezero ntangere kuko uravye si bihugu byinshi muri Afrika bimaze gushikira urugero ubu dushobora kuvuga ko turi ku rugero rumwe na Afrika y'Epfo Nigeria Algeria na Misiri kuri uruhande rwa Afrika y'ubuseruko nitwe tubaye abambere kandi nitwe bambere nka kaminuza tugiye muri uwo mugambi gukora ikigenda juru ubwo ku bwacu je ubwanje ndavyishimiye cyane
kwa hivyo sisi kwangu mimi nimeifurahia sana
asigura ko gitumye Kenya yinjira mu mateka y'ibihugu bikomeye mu bijanye n'ubuhinga ico kigenda juru catwaye miliyoni ijana z'amashiringi ya Kenya angana no miliyoni y'amadolari y'abanyamerika abahinga bo muri kaminuza yo mu gihugu c'Ubutaliyano itwa Sapienza hamwe n'abahinga bigisata kijejwe kugenderereza ivyerekeye ubuhinga bw'ibigenda juru mu Buyapani nibo bateye inkunga mu vyerekeye ubumenyi bagenzi babo b'abakenya Amina Mohamed umushikanganje w'indero muri Kenya yabwiye itangaza makuru kwirungikwa mu kirere cy'ikigenda juru cha mbere gikozwe n'abakenya ari impinduka zidasanzwe mu bijanye n'ubushakashatsi muri kino gihe Eloge Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ubu naho ni bamwanya kwashikiriza amakuru y'imikino itekanijwe mu mpera z'indwi dukubitire mu Rwanda aho hategekanijwe inkino zo mu rwego rw'igikombe cya Afrika turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda muri Beneza Claude
muri Beneza Frederic
murakomeye
turakomeye tumeze neza nta kibazo
muduciye ku mayange y'imikino itekanijwe mu mpera z'indwi i Kigali
urakoze cyane nk'uko wari umuvuze Frederic ejo ku cyumweru kuri stade ya Kigali i Nyamirambo hari umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi umupira w'amaguru n'ikipe y'igihugu ya Zambia ni ku bakinnyi batarengeje imyaka 20 aho bazaba bageze mu ijonjora rya nyuma ryo guhatanira itike yo kuzajya muri Niger mwaka utaha guatani igikombe cya Afurika cy'ibihugu kwa kinyi batarije bya 2020 uwo mukino rero uzaba ari usoza ukuranamo cyangwa se eliminatoire za nyuma umukino ubanza ukazabera i Kigali ejo kuri stade ya Kigali Nyamirambo mu gihe wo kwishyura uzaba ku itariki ya 18 muri uku kwezi nyuma y'icyumweru kimwe aha rero u Rwanda rusabwa gukora cyane umutoza Mashami Vincent ndetse na Gwasamanzi Yves umugirije kuko barasabwa kwitwara neza imbere ya Zambia cyane ko Zambia ari nayo tenant d'titre cyangwa se ari ifite igikombe cyuherutse ikipe ya Zambia ikaba ari ikipe isanzwe izwiho kugira amakipe y'abana akomeye.
Muramaze kubona ayo makipe ariko ari imenyereza
nibyo koko aya makipe ari ikipe y'u Rwanda yo imaze igihe hafi y'umweru bitatu yitoza cyane ko mu cyiciro kibanziriza iki ngiki yari yakuyemo ikipe ya Kenya umukino ubanza wari wabereye muri Kenya amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe ahita Machakos hanyuma umukino wo kwishyurubera i Kigali ku itariki ya Kigali urangira ari ubusa ku busa igitego cyo hanze gihesha u Rwanda tike ni ukuvuga ngo rero abakinnyi b'umutoza Mashami Vincent bamaze kumenyerana imyitozo ihagaze neza cyane ko ikipe ya Zambia rero nayo yakoze imyitozo kuri iki ku kibuga izakiniraho bikagaragara ko nayo ari ikipe y'intarumikwa bigaragara ko ikipe y'u Rwanda isabwa akazi gakomeye cyane ko ititwaye neza ngo ibikire impamba mu kino ubanza ishobora kuzahura n'ingorane mu kino wo kwishyura uzabera i Lusaka nyuma y'iminsi irindwi Frederic
mwihweje ukuntu ayo makipe ariko arimenyereza ekipe mubona yo bifise amahirwe n'inkihe muri zo zibiri
dukurikije uko amakipe ari kwimenyereza nk'uko wari ubivuze umuntu yavuga ko ikipe y'u Rwanda ifite home advantage cyangwa se ya mahirwe yuko izaba ikinira iwayo ibyo rero abafana abakunzi barasabwa kuzaza ko kuyogeza kugira ngo ayitere inkunga iyo umuntu yavuga ko ariyo mahirwe ya mbere ariko nanone ikipe nka Zambia ifite abakinnyi bakina mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu mu gihugu cy'Ubwongereza muri shampiyona ikomeye wavuga ko nayo ifite amahirwe bikongeraho yuko ari nayo ifite iki gikombe uheruka wenda abagitwaye ntibavuga ko bakiri muri iyo squad ariko iyo esprit kwishyiramo ko aribo bafite uwo muhigo nabyo bishobora kongera akanyabugabo bigatuma ikipe ya Zambia yitwara neza cyane ko ishobora no kubona resulta nziza yo kunganya ishobora kuzagera hari iwabo muri Zambia ikitwara neza ikaba yakuramo ikipe y'igihugu y'u Rwanda ariko ibyo byose umutoza Mashami Vincent ndetse na Rwasamanzi Yves umwungirije baravuga bati ibyo ntitubikozwa tugomba gukuramo Zambia nkuko twakuyemo Kenya.
Abakunzi umupira w'amaguru naho aho i Kigali bavyifashemo gute bararindiriye urwo rukino byifashe gute?
Birumvikana abakunzi b'umupira w'amaguru biteze ko ikipe yabo yakwitwara neza ikandika amateka yo kujya muri faze ya nyuma y'iki gikombe uribuka ko ubwo baheruka gukina faze ya nyuma ari muri 2009 icyo gihe ariko nta nubwo twavuga ko ari icyo u Rwanda rwaje rwabonye ahubwo nuko imikino yari yabereye hano mu Rwanda ubu rero abakozi b'umupira bafite inyota nyinshi bafite igihugu cyinshi cyo kumva ko iyi kipe y'u Rwanda yasezerera Zambia igihangange nayo ifite igikombe ikaba noneho yazerekeza muri Niger umwaka utaha ikaba yajya guhatana n'andi makipe akomeye.
Jean Claude turaguteze amatwi ekatso gutega amatwi ku munsi wa mungu kugira utubwire ukuntu ekanejo ku gatandatu ukuntu izo nkino zoba ziriko ziragenda urakoze
cyane Frederic.
Bire gusozera tubibutse kwishyira hamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje kuri uyu wa gatanu ko ryiteguriye ibihe bibi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yaho hongeye kugaragara ikiza cya Ebola muri ico gihugu. Mushiranganyije rw'amagara y'abantu muri Kongo yasabye OMS gufasha gutunganya ibikorwa by'amakungu hamwe n'amashyira hamwe ariko arafasha muri ico gikorwa. Na igihugu cha Irani kiri mu mivuduko y'ibikorwa bya diplomasiya kugira kirabe ko cokiza amasezerano ya nucleaire ni nyuma yaho leta z'umwe za Amerika ivavanuye nayo masezerano. Twabwiye kandi yuko n'igihugu cha Pakistan kuri wa gatanu cyafatiye ingingo yo kubuza abadiplomate ba leta z'umwe za Amerika bari i Islamabad kugira ingendo mu gihugu no gusubira ku byo cyahaye Amerika n'ingingo yo kwihora ingingo nk'iyo yafashwe na leta z'umwe za Amerika.
Nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye kuri isaha bigaruka ingaha tuboneyeho akanya ko gushimira engineer hamwe na Facile yadufashe kwigiranya ibiganiro. Turabashimiye mwese turabifurije mahoro eka n'umugoroba mwiza kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije
na Louise Bigirimana nanyi ndabifurije weekend nziza mubanyu no mu miryango yanyu.